Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.vowa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio Yacu VOA. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninge basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu gihe Perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akomeje gukangurira Abarundi bahunze gutahuka, zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri muri Congo zisaba kubanza gusobanurirwa uburyo zizafatwa zigeze mu Burundi.
Kome ako kama ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye turakumva, aturi mu nkambi ya Rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi, turiko turagirizwa ubusuma, sako yoza akatwegera nka twebwe barafije aho twahungiye aho tugorewe, tukamubaza mbega tuzobaho gute, tuzokwakirwa gute, tuzofashwa iki?
Uwo ni umwe muri izo mpunzi. Mu Burundi kandi abagize inama nshingamateka nshya y'igihugu bateranye ku nshuro ya mbere. Intumwa idasanzwe y'umuryango w'Afurika yunze ubumwe mu gihugu cya Mali no mu karere ka Saheli, Perezida Buyoya wayoboye u Burundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka muri Mali. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimuge kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Zimbabwe ntambabazi asaba ku byerekeye ihagarikwa ry'abatavuganwe nawe. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Abasirikare n'abapolisi bariko bahagarika abanywanyi b'abatavuganwe na leta hamwe n'abaharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu. Ivyo bibaye nyuma yuko abategetsi baburijemwo imyerekano y'ukwiyamiriza leta yari itegekanijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Abantu barenga 60 baramaze guhagarikwa gushika ubu mu gikorwa ca leta cyo gukandamiza abatavuganwe nayo, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko baharanira agateka ka zina muntu muri Zimbabwe. Iryo shyirahamwe ririko rironsa abahagaritswe ababunganira. Mu ndwi iheze umwanditsi w'ibitabo azwi mu makungu Tsitsi Dangarembwa yarahagaritswe kubera agize imyerekano iciye mu mahoro. Yamaze ijoro mu gasho k'igipolisi mbere y'uko arekurwa atanze ingwate. Umugambo ukomeye utavuganwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo umenyesha ko abategetsi bawo batari bake bahagaritswe canke bagiye mu munyegero. Umuvugizi w'uwo mugambwe Tendai Biti avuga ko mu gihe abajeje umutekano badatoya abo bashaka guhagarika, kenshi basenya amazu yabo canke bagaturubika amashuti yabo.
Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yihanangirije abanzi nyuma y'uko igihugu cye kigabye ibitero gikoresheje indege z'intambara byo kwihimura muri Siriya. Fidel Niyongabo adufitiye iyi nkuru.
Netanyahu yashikirije amajambo inyuma y'uko Israeli igize ibitero ikoresheje indege z'igisirikare ku munsi wa mbere mu bibanza bya gisirikare mu gihugu cya Siriya. Yariko yishura ku gitero cyageragejwe mu ntara ya Golan yigaruriye kuva mu mwaka w'1967. Igihe yariko agendera ikibanza cya gisirikare mu gice cyo hagati mu gihugu, Netanyahu yatangaje ko bazokora ibishoboka kugira bivune umwanzi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Siriya ryatangaje ko indege za kajugujugu za Israeli zarashe za rokete mu bibanza by'igisirikare cya leta hafi yahitwa Kuneitra mu bumanuko bw'igihugu. Rimenyesha ko atabahasize ubuzima ko yamara hari ibintu byononekaye. Hasanzwe hari icuka kibi gikomeye hagati ya Israeli na Siriya. Mu kwezi guheze indege z'ingwano za kajugujugu za Israeli zarakoze ibitero mu bibanza bya gisirikare mu bumanuko bwa Siriya. Hari mu gikorwa cyo kwishura ku bisasu byari byatumberejwe ku butaka bwayo biturutse muri ico gihugu. Kuva mu mwaka w'2011 Israel yakoze ibitero muri Siriya incuro amajana n'amajana hakoreshejwe indege z'ingwano. Ivyo bitero vyakozwe ku nteko za leta n'inteko bikorana zo muri Iran n'izo mu Hezbollah ziri ku butaka bwa Siriya.
Perezida w'igihugu cya Belarusi Alexander Lukashenko avuga ko abatavuga rumwe nawe barimo gutegura ubwicanyi imbere y'amatora. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Perezida Lukashenko yatangaje no musi wa kabiri ko azokingira igihugu ciwe abatavuga rumwe nawe n'Uburusiya, avuga ko bariko bategurira hamwe imyiyerekano ishobora kwiha ingumbi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku munsi w'Imana. Lukashenko afise imyaka 65 muri iki gihe yayoboye akoresheje igitugu Belarusi iri hagati y'Uburusiya n'Uburayi mu kiringo c'imyaka 26. Yarakandamije abatavuga rumwe nawe imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu yiyamirije ivyo yise utwigoro twabamugwanya tugutegura kugandagura abantu mu mabarabara y'umugwa mukuru Minsk. yamenyesheje ko bariko babifashwamwo n'igihugu c'u Burusiya. Yavuze ko batazotanga igihugu cabo kubera ubwigenge ari ikintu kitoroshe kuronga. Ivyo mu ijambo ryamaze igihe kirenga isaha n'igice. Perezida Lukashenko ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora yo mu mpera z'indwi. Ni nyuma yuko azibiye abo batavuga rumwe nawe kugira ntibahiganwe nawe, abandi nabo akabata mu mvuto. Yagirije bihugu vy'Iburaya no Burusiya ko biriko vyivanga mu matora mu gihugu ciwe.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Fidel Niyongabo, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dukomereze noneho ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Burundi. Abagize inama nshingamateka nshya mu Burundi bateranye ku nshuro ya mbere guhera uyu munsi kwa kabiri. Ibikorwa byabo bizageza ku itariki ya 10 y'uko kwezi kwa munani. Hagiye kwigwa ibintu bibiri: gushyiraho amategeko urwo rwego ruzagenderaho n'ibiro byarwo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza.
Provence Bubanza, Manirakiza Home, Suguru Olivier, Nizigama Sylvie, Niyonzima Jean Baptiste, Manirakiza Alexis. Provence Bujumbura, Ndaruvukanye Zeno.
Uno mushinga mateka Venance Nzinkayo yarongoye inama y'ibikorwa vya mbere vy'abagize inama nshinga mateka nshasha y'u Burundi. Hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura. Aha ari kahamagara amazina y'abashinga mateka nk'uko amategeko ngenderwa kahasanzwe yabisaba mu bikorwa bitangurira ibindi byose. Pierre Claver Kazisi, umukuru w'umugwiseni utunganya amatora, yari yagiye mu nama nshinga mateka gusigura icatumye bwana Nzinkayo atorwa kurongora ivyo bikorwa.
Turavye amadosiye yabo bashinga amateka bose, twasanze mushinga mateka Sinzi Nkayo Vena yavukiye Chimba, komine Gishubi, province Gitega, ari kuri abandi mu myaka. Uyo mushinga mateka rero niwe aza kurongora inama nkuko bitegekanijwe mu ngingo 175 y'ibwirizwa shingiro.
Sinzi Nkayo w'imyaka 65 yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari byo bubagiye kwiga gushyiraho amategeko ngenderwako y'urwego rwabo hamwe n'ibiro byarwo.
Iteko ry'umukuru w'igihugu rero ryaduhamagariye mu nama y'uno munsi idusaba ko twiga itegeko buzogenderako muri iyi myaka itanu dutanguye, ni ukuvuga reglement interieur de l'assemblée nationale. Icyo twicara rero uno munsi tumaze kugiheza kuzoheza rero tuje ku ngingo idusaba gushyiraho biro ya assemblée nationale, kuko nta mugwi nk'uyu wukora nk'uko twifuza gukora mu gihugu cyifuza gukora udafise abawugendera imbere.
Bwana Sinzinkayo yanahamagariye kandi abashinga amateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora bashyira imbere neza y'igihugu.
Aba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye, nubwo tune tumara imanda y'imyaka itanu. Nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikanyi, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana. Iba byakunda mbere dukundana, ko gukundana tawe ukigira itegeko ko umuntu akunda uwo ashaka, mugabo kubahana ryo ni itegeko. Kubahane rero twisunga amategeko, hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere.
Nayibwizwa nshingiro ryahinyanywe mu mwaka w'2018 ryatumye ha impinduka mu itunganywa ry'ibisata n'inzego zimwe zimwe n'ibiringo by'abategetsi bamwe bamwe, harimo icy'umukuru w'igihugu cyavanywe ku myaka itanu gishyirwa kuri indwi, abashinga amateka bo bagumanye ikiringo cy'imyaka itanu. Agatorwa sa mukuru w'umugambwe Senere yari yitwaye muri sentare yubahiza ubwizwa nshingiro ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ariko akimwukuri yabonetse kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga amateka yahora mbere abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo yambaye agafukamunwa. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akomeje gukangurira Abarundi bahunze gutahuka, zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba kubanza gusobanurirwa uburyo zizafatwa zigeze mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda.
Twebwe turifuza guhunguka mugabo hariho ibintu dutegeza gusaba, kubera ko twebwe guhunguka turabishima. Ariko ivyo dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi, nitwahunguka tuzofashwa n'iki? Tuzobaho gute? Tumaze imyaka myinshi mu gahinga, harabafisi ingo haruna mandi ingo za sambuwe changi za takai none kugira ngo aduhungure azo turungi kilu mushikiranganji wo guhungura impunzi uwo mushikiranganji atubwire ko ingene bazotwakira tubeho kugira ngo dusubire kumenyera kuba mu Burundi bushasha kuko nkuko twariho kera nitwashika atacyo baje kutubwira batwemereye twobaho gute dusabanya kuba wa president w'igihugu generali Evariste Ndayishimiye na leta yiwe yuko yo dutemberera hamaka tubwira ingene tuzobaho mu Burundi duhungutse guhunguka turabishaka kandi turabishima mugaba tubwire ingene tuzobaho dushitse mu Burundi
yakubaha nimba yimviriye ko abarundi ko twohunguka twari dutesetse twari tubayeho nabi leta ya Kongo yari tubeshejeho nabi no kuvuga inzara nk'ubu tumaze amezi ane tutagira n'ikintu na kimwe tujya abana bamwe bariko baracibwamwo batuzanira imiti yo gucibwamwo ariko ntibatuzanira injya kubera kubaho nabi nyakubaka akaba yatwiyumviriye ko n'ubu naze nibaza ahubwo batwerekana ko twobaho mu gihugu cy'u Burundi ko twanga abantu hagafashanyo kagateba kakaza none nkanje ko ntagiraho mba mu Burundi nzohitambaho gute ese nzogiki bisabana bane biga bari biga muri aseri naho batatugaburira bikwiye mugabana biga ese rinashika iyo abana baziga cyangwa bazobamayibobo nyakuba wana dutera kama tubwira uko bizogenda ese ko ntagira ni parasera ntagiraho navuye nari umupagasi nahunze kubera kuburahomba nahomba none uho nzohitira hehe kugira numva amahoro nduke mu mutima nyakuba nimba yabyiyumviriye na turonderere uko yo tugabura nuko twoba nuko abana bacu bokwiga nukuri acha dutore ahuko ni yizire wenyera za dutore kubera turarushe
kubwe nk'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda wo utaraka mu kumukuru igihugu twari dukeneye insiguro yimitse kugira ngo tumenye nitwahunguka cyo honguka gute hanyuma dufata ingingo yo guhunguka twamaze gusigurirwa kubera kama guhunguka kari keza kubera kuba impunzi ntibiryoshe kera muntu wese azi kuba impunzi maratonda ku murongo mara bagusunika maragira gute ariko kuba mu gihugu nacyo cyacu mavuko twari tubyifuze twari dukeneye insiguro yimitse apana kamo akamukaze kwa mbaga kamaze kuronka insiguro ingenzi tuzovarwa harabafite ubwoba nitwagenda ko twifise amazina menshi batwita abantu bahunze kwatwise igihugu twagize gute mbwa tafise gituma hamwe twosigura ibyo ntuzokwakirwa hariya akamo ko mukuru igihugu ntibakukitaba nkuko abandi nabo bavyumva
twebwe twarahunze tumaze guhunga twahunze ibibazo byinshi hari abahunze kubera batagira amato bari batunzwe no guca ingero nukuri akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aratera abarundi turakumva ariko twosaba yuko intumwa yotuma kutugendera ngaha zomenya ikibazo c'umwumwe wese cane cane muri ibi bintu bigora abarundi badufashe abatagira amatongo baturonderera amatongo aha hantu turi n'ahantu hatugoye cyane turamaze amezi menshi tacyo tuyirengeje ntidufungura ni nk'amarira kwanza umuntu yobona turizeye yuko leta mbyeyi iri mu gihugu cy'u Burundi ibi byose yo biturabira bakadukura muri aka kaga turimo ariko badufashije
kome ako kama ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye turakumva kandi uruhande rumwe tukakira neza ahandi tukakakira nabi na cyane cyane ko aha turi mu nkambi ya Rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi turiko turagirizwa ubusuma kubera inzara rero nk'umukuru w'igihugu by'ukuri iyo yaratowe n'abanyagihugu akizegwa ko yofasha abarundi akafasha umurundi aho ari hose dusaba ko niba yumva ko neza adukeneye ko duhunguka kuko natwe ntabwo twishimiye kugwa muri Kongo kose twavukiye siho igihugu cyatubyaye dusaba ko yoza akatwegera nka twebwe abarefuge aho twahungiye aho tugorewe tukamubaza mbega tuzobaho gute tuzokwakirwa gute tuzofashwa iki kuko tubonye ubuzima tuba turimo twitwa impunzi bigashika tugasubira mu gihugu cy'amavuko tukabandanya nubundi tubaho nabi niko kwakundi kwama turiko turamangara
turacara batumande turaba bahungutse ubwa mbere ingene bamerewe tumande turabe ko duhungutse atavyaduhunganye byose ubira ko tubako ubisanzwe turacyaraba hijya no hino nitwabona ko bikwiye tuzota ariko tutarabona ko biragenda neza ntabwo twashoka dutaha bya mbere nuko umutekano wabo meze neza kurusha ariko naho twumva umutekano hari kwibaze ko ibyo kwiruka ku bantu bibaye nk'ibigabanutse cyane cyangwa bigahera tangorane n'imwe yotuma umuntu yotaka kuko umwe wese yavuye mu gihugu atsi ikintu cyamwirukanye abonye rero ko umutekano wiwe umeze neza ntacyo kubuza ko kwiyandikisha mu gushake bwiwe nawe aseri itomutahukana wenyine yotaka kuko uziwe ntahimirizwa arashobora kubona ko umutekano wiwe umeze neza agataha
kuko mu kumukuru w'igihugu cyacu Nyenicyubahiro Evariste ndayishimiye tukakira neza aravuga ko twotaka ko ibintu byifashe neza mu gacyo kwibuka ni kimwe na wenye ni gihe yari mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania president abo yamari ko ratera kabati ni muhunguke kubera ko yabona ivyo yari yagiye hunga bitari bwa tungane byakunze ko atamu ico gihe nyene natwe icyuka ni twabona kimeze neza ntazorinda kuvuga ni kenshi yavuze ko dutaha muga mwibuke mu majambo yavuze kirahira yavuze ngo mugabo nuwagiye yagirizwe kiyi kwazoza kizananye iyo jambo mugabo ishashura gutera ubwoba abantu cyo twagomba tumusabe gusa naje ibintu ku buryo atunganye ibintu kibazo kimbonera kure kive mu gihugu ibiciro bigabanuke kibazo cha obiri kitore gumuti hari mu muntu akoresha shoboye na yubundi icyo gutana zorinda kudutera kama twebwe nyene kujya twizanye azobara dutaha kujya nyene
twebwe nyumunzi zo mikambi ya Rusenda ikintu dusaba nibaza yuko n'umukuru w'igihugu yahahora Petero Nkunziza yamaturarikira guhunguka ariko guhunguka ntwigeze duhunguka naco gituma n'ubu ya Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu ahari n'ubu naho turarikira guhunguka dashobora kudahunguka kuko icyo uhungura impunzi zahunze ingorane za politike z'igihugu cy'u Burundi nuko hutunganywa ibiganiro akaba ari byo bihungura impunzi z'abarundi tukumva ko n'abanyepolitike bagiye imbere bigatuma impunzi zihunga ko nabo bahungutse akaba ariyo badufatira iya mbere guhunguka amaswe impunzi turi mu makambi tugahunguka
mukomeje kumva radijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Intumwa idasanzwe muryango w'Afrika yunze ubumwe mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel, Perezida Pierre Buyoya wayoboye u Burundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka muri Mali. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Mundikije, Buyoya atangira avuga ukuntu umutekano wifashe muri icyo gihugu cya Mali nyuma y'uko intumwa z'umuryango wa CEDEAO zigerageje guhuza impande zitavuga rumwe.
Muri iki gihugu cya Mali ibibazo by'umutekano ni byinshi. Ibibazo twari tumenyereye bimaze igihe navuga bimaze imyaka ni ibibazo bijyanye na bamwe batera igihugu mu ntara zo mu raruko mbere no hagati mu gihugu abo bita mu gifaransa ari teroriste nicyo kibazo cyari tumenyereye ariko mu minsi iheze haduse ikindi kibazo navuga gifatiye ku bya politiki imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe amwe amwe baratunganije imyerekano kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu birabandanya mu kwezi kw'indwi bavuga ko bobo icyo bifuza ari uko umukuru w'igihugu yotanga imihoho kubera impamvu nyinshi basiguye cyane cyane kubera ingorane zavuye ku matora yabaye mu kwezi kwa kane amatora y'abashingamateka ibyo rero byateye uruhagarara rutari ruto tumaze mu iminsi hafi amezi abiri hanyuma abategetsi nabo nyine batavuga rumwe mu ntango ya mbere baragerageza gutora inyishu mbere abaserukira makungu ngaha barabafasha ariko ntibyagira icyo bivamo gushika rero aho ibishyirahamwe byo muri aka karere CEDEAO riza nk'irije gutabara rarungika intumwa ubwa mbere ubwa kabiri nacyo byashika ku gikuru niho rero itariki 27 z'ukwezi kw'indwi haba iyo nama y'abakuru b'ibihugu yafashe ingingo ubu biyumvira ko zizotuma uwo mugoro uhagarara ruhera ariko rero ibintu ntibyagenze uko babyifujije izo ngingo bafashe tavugara rumwe na leta ntibazishigikiye eka no vuga nene gwi imwe mu bashigikiye leta nayo nyene ntizishigikiye dusa rero subiye ibuti mu gutora inyishi kuri icyo kibazo
nk'ubwa kabiri haba utwigoro dukomeye tukugerageza kumvikanisha leta n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'iyo migwi yindi nyine igwanya ubutegetsi akizero kari hehe ubuku kw'amahoro ashobora kuboneka muri icyo gihugu amahoro arashobora kuzasubira kuboneka
ubwa mbere amahoro azoboneka mugabo ntibyoroshe kwaboneka igihe cyose hari amatati imwe nayo biragora kandi ababagiyemo kugira ngo bafashe ntibashoboka bashika ku ngingo zemewe na bose ariko rero nibaza bitebuke ko abo bazoro bakumvikana ku bwanjye ikintu kitarashoboka ni uko leta irongoye iki gihugu n'abo nyine bayigwanya bajya hamwe bakavugana amaso mu yandi ibyo rero ntibarabishikako urumva abagerageza gufasha baraza bakumviriza uruhande rumwe bakumviriza urundi ruhande hama bakagira ibyo bahanuye ibyo rero hari aho kenshi na kenshi usanga bidashika ku kibazo uko kiri cyo nyene ubu rero biri kubigeragezwa nuko abo byega bavugana mbere atanurinze kuja hagati
ariko naho bavuga ko ibiganiro bishobora kugira icyo bivuyemo habaye ibiganiro hagati iyo mirwi idacana uwaka hari biyumvira ko muri iki gihe abatavuga rumwe bashaka ko perezida yatowe n'abanyagihugu atanga imihoho ari ikintu gishobora kuba ari nk'intambamye mwebwe mubibona
niko tubibona nibaza ko ari nacyo gituma gikuru cyahagurukije abakuru bo muri aka karere icya mbere cyabahagurukije nibyerekeye umutekano Mali n'igihugu ifise ingorane z'umutekano kuva kera nk'uko nabivuze hanyuma ibyo bihugu byose birafise ubwoba yuko hamwe izo ngorane z'umutekano zorenga urugero muri Mali nabo ibihugu byabo byohava bitandukirwa icyo ni icya mbere icya kabiri cyatumye kibahagurutsa ni uko uko kwabo batavuga rumwe na leta basaba ko umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu haciye imyaka ibiri gusa kugira ngo atange imihoho ni kintu rero ubwa mbere amategeko y'icyo gihugu atemera mbere amategeko y'amashyirahamwe menshi mpuzamakungu atemera harimo n'ishyirahamwe jewe nserukira ngaha ry'ubumwe bwa afurika cyangwa ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu byo ku isi yose ibyo rero bagera bati hamwe byoshoboka muri Mali naho nyine bishobora kugira inkurikizi mbi muri aka karere nyumvira ko aricyo cyatumye cyane cyane bahagurukira icyo kibazo cyo muri Mali
icyo kibazo cy'intambara ibandanya ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihugu cya Mali cyane cyane muri iki gihe hari n'ikindi kiza gisubije ku isi yose ikiza cya COVID-19 ikiza cya corona iyo ngwano yoyo ifite iyihe ngaruka
ikiza cya coronavirus gifite ingaruka mbi mu bihugu byose harimo n'ibihugu bisanzwe bifite izindi ngorane mbere muri ibyo bihugu bisanzwe bifite izindi ngorane ibintu bishya byonyuka gusumba Mali rero iribyo muri ibyo bihugu byari bifite ibibazo bikomeye by'umutekano hanyuma rero coronavirus ituma ingwano y'umutekano igorana uburyo bwo kurwana iyo ngwano buba buke abahora bafasha nabo nyine bagira ingoga nke n'uburyo buke bituma urabona nk'ubyerekeye umutekano coronavirus nacyo n'ikiza gituma ingingo zo kuyirwanya zubahirizwa n'abapolisi n'abasirikare bari mu bihe bisanzwe bashinzwe kurwanya umwansi urumva rero ko ningorane muyindi
hari amakuru avuga ko hari iyo mirwi yitwaje ibirwanisho kenshi na kenshi ikora ibitero ku mashirahamwe mpuzabakungu mbega icyo kibazo cifashe gute
novuga ko icyo kibazo ari ingwano ya minsi yose ngaha abo bitwaje ibirwanisho ngaha twebwe twita abateroriste usanga bagwanya zego zishinzwe umutekano zo muri Mali zishinzwe intwaro bagwanya mbere abanyagihugu basanzwe bawusanga bagwanya abasirikare baje gufasha kugarukana umutekano amashyirahamwe mpuzamakungu yaje gufasha abanyagihugu byo bita rezimanitaire donc iyo navuga ko ari ingwano ya minsi yose ku munsi ugenda baraharura ibyabaye ngaha ukabona rero ko ari ingwano ikomeye kandi y'urutavana ko izo ngorane zishasha nizaje kwiyongera ko
gusozera nashaka mu gice mutubwiye ku vyerekeye imirwi ikora ibitero vy'iterabwoba teroriste eka n'abatavuga rumwe na leta muri iki gihe basa n'abasaba bimwe yuko perezida Ibrahim Boubacar Keita yotanga imihoho hari isano canke hari imirwi ikora ibitero vy'iterabwoba yoba muri iki gihe ifise abo bacuditse mu batavuga rumwe na leta
mu byokore nibaza ko atabushuti uriho hagati iyo migwi ibiri kandi uko ndabikurikirana sindigera numva ijya migwi y'iterabwoba ko isaba yuko umukuru w'igihugu atanga imihoho bajya icyo basaba cyane cyane ko igihugu cya Mali cyogengwa n'amategeko ahagaze ku idini rya Islam ibyo bita Sharia ariko sinumva bavuga ko basaba yuko umukuru w'igihugu atanga imihoho nibaza ko iyo migwi ibiri
Perezida Pierre Buyoya intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali no muri Sahel murakoze cyane rwose ku kanya muhari radiyo y'Ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye
radiyo y'Ijwi ry'Amerika uyu noneho ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu mateka habayeho turakigezwaho na Venuste Nshimiyimana
Ayo masezerano azwi nk'amasezerano ya Arusha yashyizweho umukono ku itariki ya kane Kanama muri 2023 mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Tanzania ayo masezerano yaragizwe n'ibice bitanu yaragamije kurangiza intambara yari imaze imyaka itatu hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iz'umutwe w'inyeshyamba za FPR imishyikirano yatangiye ku itariki ya 12 Nyakanga mu 1992 iteguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari impande zombi zihita zumvikana ku masezerano yihagarikwa ry'imirwano amasezerano ya Arusha yateganyaga ishyirwaho ry'akanama gashinzwe gukora iperereza n'inama y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo zikore iperereza ku bwicanyi bwakozwe n'impande zombi bikuva mu kwezi kukwakira umwaka w'1990 ayo masezerano yateganyaga ishyirwaho rya leta y'inzibacyuho yaguye yagombaga guhurirwamo na FPR n'amashyaka atanu yari muri leta y'inzibacyuho yariho kuva mu kwezi kwa mata umwaka w'1992 izindi ngingo z'ayo masezerano ya Arusha kandi zagaragaraga nk'ingenzi n'ishyirwaho ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko gucyura impunzi no kuvanga ingabo z'impande zombi zarwanaga intambara yadutse mu Rwanda tariki ya mbere ukwakira umwaka w'1990 ingabo za FPR ziteye u Rwanda ziturutse muri Uganda zishaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zavugaga ko zifite umugambi wo kugarura demokarasi mu Rwanda guca akarengane n'ihohoterwa no kwimakaza iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu
Inshuti z'Ijwi ry'Amerika nahadusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimiye rero mwese ko mwateze amatwi nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho Fatuma Karara Arimasi niwe washyize hamwe aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Edith Rwema kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.